Naho numwanya w'ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyacu cyo munsi muri sanga turagaruka ku vyerekeye cyane cyane amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe avuga ivyerekeye ihunyabwoko hanyuma rero tukaba tuvuga cyane cyane ku raporo yashikirijwe n'ishyirahamwe FIDH ishyirahamwe yitaho gateka kazira muntu FIDH mu ndwi iheze yaratangaje ko ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bwakorewe abarundi mu kiringo cy'umwaka n'igice bikabije. Ishyirahamwe FIDH rivuga ko indyane za politiki ziri mu Burundi zishobora kwadukamwo ihunyabwoko, rikaba rero ririko riratera kamo amakungu kayasaba kwama yarikanuye kugira ngo ibarantirirwe. Ishyirahamwe FIDH rivuga ko abantu barenga igihumbi bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze, ngo mu gihe abantu 8,000 bapfungiwe imvo za politiki, mu gihe kandi irengero ry'abantu bari hagati y'amajana 3 n'amajana 8 ritazwi mu buhungiro, naho hakaba hari abarenga 300,000. Iyo raporo isohotse mu gihe kandi na Departement ya Leta y'Amerika mu ndwi iheze yagabishije Abanyamerika ngo ntibagendere mu Burundi kubera uruhagarara rwa politiki ruharangwa hamwe n'ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho. Uyu munsi ku wa mbere naho inama nkimuzamateka y'igihugu cy'Ububiligi yumvirije Abarundi bari mu mashyirahamwe atagira inyungu za politiki atandukanye kugira ngo atange umuco k'ukuntu agateka kazira muntu mu Burundi kifashe. Aha twakwibutsa ko inama nkinguzamateka y'u Burundi yari yasavye inama nkinguzamateka y'igihugu cy'Ububiligi kwitobandanya kumviriza abantu bari ku rutonde rw'abakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Mbega ayo raporo avugwa mu gihe abarundi bariko baronka akizero k'agahengwe mu yabona gute? Mbega abakurikiranira hafi politike yo mu Burundi babona ko hashobora kuba ihunyabwoko mu gihe byo kugaragara kwa barundi bo mu bwoko bwose babanye mahoro? Ikintu mwibaza cyo bagituma amaraporo nkayo aguma atangazwa n'ikihe? Kuri ibibazo byose rero turi kumwe na Professeur Deogracias Nahamira, tukaba turi kumwe kandi na Terence Mushano ari mu ishyirahamwe ya Se Genocide, tukaba kandi turi kumwe na Richard Chiramunda umukuru w'iradiyo itangaza amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi Radio Bujumbura. Mwiriwe neza bashikana hamwe mwese turi kumwe. Mwiriwe neza, murakomeye?
Mwiriwe na mwokwe.
Ego, reka ariko tutarinze kubatesha akanya, nagomba dutangure ikiganiro, dutangure ku mushyirantahe Terence Mushano, tubwire cyane cyane abahinga bo bashingantahe bose turi kumwe n'abashingantahe bakurikirana cyane rwose politiki yo mu Burundi, bakaba bazi eka n'ibibazo byose byo mu Burundi. Nashaka dutangure kuri mwebwe mushyirantahe Terence Mushano. Mwihweje iyo raporo yasohotse mu ndwi iheze ya FIDH ivuga ko mu Burundi hashobora kuba ihunyabwoko, namwe uko niko muba muyibona?
Murakoze Frederic, ndaramukije n'abatwumviriza mwe bose. Mu iyo raporo ya FIDH narayisomye kandi ayibona n'imbere yanjye. Nu ikibazo cy'ihunyabwoko mu Burundi kuko bisanzwe kiguma kigenda kandi cyongera kigaruka, none ibivugwa ubu byo bari byo cyangwa atari byo? Ingene ibintu mu Burundi byifashe bwacu abafise amakenga nibaza ko atawoca abatera ingata. Iyo icyaha kidahanywe kirashobora kwigarukiza kwisubiriza. Ibyo ishyirahamwe mpuzamakungu FIDH ihamagarira ko Communauté Internationale amakungu yoba maso, umuntu yarabye agafatira uturorero ku bintu byagiye birashika ngaha mu bihugu bibanye, nibaza ko abantu baba bategetsi baba batwagwa baba bamakungu atawotere hagati mu ginyo boraba ingene ibintu bijya mu buryo. Twibuke ibyabaye mu Burundi no mu bindi bihugu bibanye. Mu 1965 ihonyabwoko ryarabaye ntiryahanwa, Terence, byari ibibazo bizananye ku bibazo bya politike mugabo igituma bafatira ku bwoko baraze ngira ngo amakarce yabamo batutsi menshi y'Ubujumbura niho uruhagarara rwa sutane no mu birahito biratandukira n'amakomine abamo batutsi benshi ariko icyo womenya n'abahutu batari badacuditse n'ubutegetsi nabone barakandagurije n'icyo nagira ukunari ngibandanya mu kubahuturo rero mu Rwanda byarabaye mu 1959 byahanwa 1994 iriratemarira tongora
niko ki ishiramwe FIDH itosaba ko abakoze iryo honyabwoko bahanwa ico kibazo turakigaruka ariko rika tuhe ni jambo professeur de Gracias nkinahamira nawe nyine ari mu Burundi atubwira ukuntu ibintu byifashe muravye ukuntu ibintu byifashe ukuntu abarundi babanye murabona ko iryo honyabwoko ryo shoboka muri kiye
bo mwirwe neza Cedric
mwirwe neza
cewe abuni cenga i Burundi Bujumbura muri wanje niho ndi kandi ndamaze hafi imisi itari mike kuko ndi muri konje sabatike alors hariho ikintu n'ukuri umuntu akwiye kubanza kurabira ko ngo ibintu byo kuvuga ngo genocide igenda igaruka none ko abavuga ngo bariko barategura kugira ngo ntibe hanyuma mugabe ikaba igenda igaruka byo wibaza ko umuti wabo ari uyuwe njyewe nibaza ko dukwiye kuva muri ibyo bintu byo kuja mu bintu hamwe umuntu araba ngo hirya y'ejo habaye iki hirya y'ejo habaye iki nicyo kirimo no gusubira kwibaza ngo abantu badukoronije ngo nibo baduteye ibi bihari mugabo mu gihe nawe barabiteye tube turi ngaha turabagabo turakwiye kugira ngo tube ari cyegwe tubironderera umuti tukabironga ariko iyo ndama ndiko ndibaza kenshi iyo turiko turavugana na Mushana muri Afrika hari ikintu bavuga ngo communauté internationale urabona ndabikuye kuri ibi bavuga byateguye muri parlement belge communauté internationale ivugwa ino iwacu muri Afrika gusa ugezi buraya nta numwe avuga ko minota ndedisina niyo bayivuze niyo baheza bakitorera inyishu ubonye n'ubwabo cyane baza ko ari abantu bazi ubwenge nk'uko natwebwe tuwuzi kuko umuntu n'umwe kandi yageze ahantu araza akiyumvira ikintu akabona ko ashobora gutorera inyishu cyane cyane iyo ari kumwe na mugenzi we kandi bakayaga bumvikana iyo rero genocide bibaza ko igenda igaruka nibaza ko ari amarementanye je niko ndavyita n'ibintu by'ukutemendanye kugira ngo bashikire ku ntumbero yabo nicyo bone ravuze ndi genocide bariko barayitegura kandi umunsi bayikoze barondera uwo bazoyegekako kuko ntakintu na kimwe jewe muri iki gihugu cy'u Burundi kiragendwa ahantu hose ngira ngo ntanu ndagendera ntangatemberera kandi urabona abantu bose bari kumwe tutavuze ibintu by'abantu batoyi tuvuge muno mu nzego tugasubiza no mu bantu urabona ino mu Burundi batunzwe no kuba bari hamwe bagafashanya ibintu byose babaja ku mirimo yabo abenshi noneho bigira kurima yego ndetse nibaza ndi nukuri kugira mbere zize ko ndanze ndakubwire genocide yo kuvuga ngo iragenda igaruka nibaza ko ari ibintu bagomba kuronderaho bayengekereza kugira ngo bavuge ibindi bashaka kuvuga genocide nukuri nibaza ishoboka mu Burundi Burundi amaze imyaka myinshi cyane
ndakanda basaba mumpe inyishu ngufi ko muri batatu kugira ngo turabe ko twoshobora kwishyura ibibazo by'abanywanyi b'i radio Ijwi ry'Amerika hamwe n'ibibazo byose twateguye mushya ntahe Richard Kiramunda nkuko muvyumvise hari habavuga ko atahonyabwo kugihoba hariho nabavuga ko rishobora kuba ko ryabaye kera ikintu mubona ikanayo maraporo akaguma sohoka muri iki gihe n'ukuntu abarundi basa n'abatavuga rumwe ku kibazo cy'ihonyabwoko byo babitumwa n'iki kugira ngo abantu babone ukuntu gutandukanye ibiriko biraba mu Burundi. Ndabona Richard Mengo telefone yagoranye gatoyi, reka mushye ntahe mushano icyo kibazo narimbaje. Richard, namwe murashaka kucishura, ni kuki abantu babona badasoma kumwe ibiriko biraba mu Burundi mu kanya gatoyi cyane?
Mu bisanzwe ibintu kugira ntibabisome kumwe je nagiranibaza yuko ari ukubera bose ingene baba bamerewe. Iyo icyaha gikozwe kigira ugikora n'ugikoregwa, uwagikorewe ndiyo bibona cyo kimwe n'uwagikoze. Mugabo nagiranibaza kuri ibi bya icyumviro cya Deo kandi amuramukije bicereke Communauté Internationale muge amasezerano mpuzamakungu y'ukwikinga no kugwanya ihonyabwoko yo mu gihumbi y'itarike icenda z'ukigarama mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na 48 yabaye inyuma y'ihonyabwoko ry'abayahudi yabaye 45. Ni ukuvuga ko amakungu yavuye hasi ya tribunal de Nuremberg, aha bavuga ngo amakungu ntabaho naho mu bihugu bya rutura l'extro tribunal de l'ex-Yougoslavie. Aba bihugu bya rutura ihonyabwoko naho ryoba handi iwabibura iyo ribaye ribaca bava hasi bakarwaniriza hamwe. Ko rero batwebwe mu Burundi icyo ndamwemerera avuze aricyo abarundi twobije inama kubwira tuje inama, rero ni ukuvuga yuko tubona yuko icyo cyahari kibi. Mugabo ntitwovuga ngo ntitwofashwa n'amakungu, amakungu yodufasha kuko abirwanisha abibiki biva hanze. Zina ariko ngito akarorero ingene bababwiye abanyarwanda bariko bababwira bati wabwira uwahora atwara u Rwanda bati reka impunzi zihungu, bakayabwira ngo nigihugu nibibakire nibabaho ubwenegihugu iyo bari FPR gatebigatera. Hanyuma ihonyabwoko ry'abatutsi bari mu Rwanda bagahona n'abahutu batagemera. Twe turi mu Burundi rero dutegerezwa kuba maso, dutegerezwa kumvikana, tutasabye ngo bikingwe hakiri kare. Tuzosanga bihitanye abantu batari bake, kandi twebwe twikintu kugira icyo dukwiye gusoma kumwe ni ukubona ko ari ribi kandi ko rishoboka kuko ryabaye ntiri hantu.
Yego, mu kanya gatoye Professeur Deogracias Ntiramira, mwavuze ko hashobora kuba hari irementanya, hariho inyungu zo kugira iryo irementanya ku bantu bavuga ko hariho ibonyabwo bishobora kuba
ibintu byose byamye bikeranya abantu mu iyo ucubona n'igihugu n'ukuri kimeze neza. Sinovuga ngo nuko ndi Umurundi mugabo n'ikigu kimeze neza giheza gitunze gisa ubutunzi bwinshi cyane cyinshi ahenshi ni nacyo tuzira ndabona inyungu irahari jewe. Ibyo ariko aravuga mushana nagenda kwa Mugise amahoro neza kuko wowe twahuye kandi tuyaga neza. None reka turabe ukuntu twogira icyo dushitse ko kugira tuvuge ibintu uko biri. Genda akunda kuvuga ibintu uko biri nibyo byiza kandi atari umuntu akikije iruhande. Mu 2022 jewe nari nkuzi nemfite imyaka 22 kandi 2022 haranciye ko nari nkuzi gose. Naragiye no mu mbimba narahamaze ijoro ryose hanyuma baza kundora mu gitondo. Naramaze imbwabo mu nyuma z'igatandatu mu bitaro kugira ngo nsubire gukira. Ndende ashobora kugira temanyaje ibyo nabonye mu 2022. Ibyo rero dushobora kuvuga ati byiho na byo ko cyangwa by'iki, nagomba kukubwira yuko inyungu ziba zihari. Umwe umwe wese araheza akafise inyungu yiwe akurikira. Ikindi rero mugabo kikuru igihe navuga ndi byiza nuko twokwikorera ibintu tukabitunganya tukabiheza, kuko nta muntu wo hanze cyane cyane nta mubirigi ashobora kubidufasha kandi we yabiduteye. Ndushobora kuza kubaza umurozi ngo ari waguhumu muti nishoboka nibiheza ngo bikunde. Aho rero nibaza ko twaza tukahumvikana. Nico gituma nibaza ngaha twaravuze neza mu Burundi yuko dushaka kwicara tukavugana ibintu ngaha mu Burundi, kandi biramaze iminsi biriho mu Barundi bose bahari. Nda Barundi babiri batatu bashobora kuvuga ngo duhagaze hariya duseruka igihugu cyose, bakavuga ngo bagiye kubona n'amakungu ngo bavuge iby'i Burundi kandi batakiba ni Burundi, bafite n'ayandi madosiye basanganywe kandi afise de preuve ego me byo se byasinye na masezerano yavuze ko ari amasezerano muri 1945 amasezerano mvuza makungu nibyo ari amasezerano mvuza makungu na yandi yose ari yose no ntawo dubiho nta iyo ja FDRC byose babira ku
ego me
aba ibyo byasinye ne sabwe
reka ndabibutse mu mpinyisho ngufi ngufi ndabona umurongo wa Richard ubonetse Richard Kiramunda na binyana ngaha mukanya gatoyi cyane gose mbere guha ijambo abanywanyi biradio ijwi rya America Richard mutubwire namwe ukuntu mu mwakiriye ijya raporo ya yishiramwe impuza makungu iharanira gatoyi akazi na muntu FEDH ivuga ko mu Burundi hashobora kuba ihunyabwoko murakurikirana makuru mu Burundi murafite inyamakuru na ibintu muyibona gute mu Burundi iryo honyabwoko bavuga riko rirategura
ego mubanze mumbabarire gatoyi kuko byaciye bicika sinumvirije ibyo abandi bavuze kuko twari mu nama iburusire muri sena bariko bari baravuga ikibazo cy'u Burundi kuri ibyo bintu rero muvuze bya icegeranyo cha FDH jewe uko ndabibona bakoze akazi kabo kamisi yose ko kugerageza kumenyesha ibiriko biraba mu bihugu bimwe bimwe aho hasanzwe hari ingorane mugabo je nibaza ko barenza gatoyi barakokeza nkumbure hari ibintu bimwe bimwe batamenya ikindi nagira mvuge kuvyerekeye iryo honyabwoko by'abatutsi rivugwa na FDH nuko iyo ntumbero yo gushira imbere kuvuga umwanya wose iyo honyabwoko by'abatutsi nkumbure je mbona yuko ari ukuntu baba bariko bafata abatutsi nk'abana abantu batazi ivyiriko biraba mu gihugu cyabo none ikibazo jewe mbaza ikibazo gikomeye mbaza ni kubera iki atari abatutsi bonyene bavyivugira none bobo ntibabona yuko nkumbure iyo mugambi uhari jewe nibaza yuko izo za FDH zogabanya gatoya kugacanwa ko gukora akazi kabo kuko nibyo bibatunze bakareka by'ukuri abariko barumva yuko hari ingorane mu gihugu bakavyivugira bonyene ahandi ho simbona ingene bifashe
yego tubiutse nje timwe se komuniko mu rabandanya kumviriza iradio ijwi rya America risamyanira i Washington ndetse mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise Samuel amwiriwe neza mwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gatoyi cyane rwose ikibazo kigufi icyumviro kigufi
bo yegomeye jewe nagomba nshikirize ku kijyanye na n'iryo nibyo bavuga ku Burundi uri kuraba egreve iryo shyirahamwe FBA iryo shyirahamwe sinzi ko ndagiye bagiye kuno imeze
FEDH
ehe yegomeye ryarakoze akazi kayo ariko rero uri kuraba umuntu wese mu bintu bavuga kenshi kumbure ashobora kubibona mu nyungu runaka kuko uri kuraraba mu bihugu byinshi abanyepolitike barakunze kwitwaza ikintu kijaye niho nyabwoko kandi iho nyabwoko ni ikintu cya mbere cyoroshe kuririrako ariko uri kuraraba mu Burundi niba twereke ibimenyetso zerekana ko iho nyabwoko rero kuko tuko turaraba ubu uri kurara ugereranije mu myaka yahera icyane na kangahe ndu na kangahe hariho icyo tuma kumbure abahutu n'abatutsi bacanamwo mugano ubu uri kuraraba ubu abahutu abatutsi babayeho neza barabanye neza bakora ubuzi bose inzego ziravanzwe cyane sinzi rero igituma bavuga bagwaririmba ibyo jambo ngo honyabwoko mu Burundi dushaka rero baduha umuco kumbure baduha umuco kwango tuyimenye icyo twamenya cyo tuzi cyo nuko tuzi ko honyabwoko mu Burundi ligwe cyane ahubwo ho byindi motifu mugani atari ho nyabwoko murakoze cyo cyo cyane
murakoze Samuel mushyantahe mushyantahe turi kumwe Kiramunda reka dutangire kuwe mu Terence Mushano mu gihe iryo honyabwoko ryo baritaha ritategurwa mu gihe atane imimenyetso byo babihari ingaruka mubona nk'amatangazo nk'ayo gira ku banyagihugu n'iki ibyo ntibishobora gutuma abarundi bashira umutima hejuru kandi iryo honyabwoko ryo baritari ko yategurwa
sewe na hariho babuze ibintu bya kiremayanya mugabo muzereke genocide hariho n'ikintu bita negationisme revisionisme uguhakana ibintu iyo bishoboka cyangwa iyo biriho twebwe ikintu twebwe tugomba kwifuza ni uko ritoba icyo ni icyifuzo mugabo hariho ibintu je nagomba kubamenyesha aho mu Rwanda na Tanzania karorero barabwira bati reka impunzi zitahe abandi ngo ni umuntu bagira aho bashikira uburundi ufise impunzi hanze mu bimenyetso bukagira abantu bo muri opposition hanze hanyuma bose bakaba ngomba kugara abantu baba bagowe ni bandi abantu bari mu Burundi uyu uri mu Burundi wewe uvuga uti umunsi bavanye izo mpfizi ubwatsi nibwo buzohaherera aho batutsi rero bariko baravugwa none boshira umutima mu nda gute nguweze kuvuga ngo n'ubuzima uraboneka bose iyo bavuze ko mu bisoda abasoda abatutsi atagiye kwiyandikisha ahubwo n'uburyo buremesha ikindi cya kabiri nge nibaza ko muri FDH hari ibyo bavuze ari byo ibyo byo kuvuga ko bizoshoboka hamwe bitoshoboka atoba ari byiza mugabo umuti rero rero yanabivuze abo barundi nibemere bavugane ukuri kandi mugabo rito mumenya cyose none uzobwira umuntu yabikoze ngo yemere guhanwa umwumva amakungu ategerezwa kujyamo ntajyamo ku nabi gusa ntajyamo kubera inyungu zabo gusa aranajya no ku neza y'ubuntu agaseka kazi na muntu ni katihabwa kandi Uburundi si zinga ryonyine Uburundi ni igihugu kiza kuba mu makungu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradiyo hijwi rya Amerika turi kumwe na Leonard mwiriwe neza mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndafite cyane cyane iyumviro cyangwa intererano ngomba guterera muri iki kiganiro
munyarutse
yego yewe ubwambere bwo kuri abo bantu bariko baraharira yuko ibyo bintu bihanyaga ko bidashoboka umuntu yagira atanga ibintu bifadika bishobora kuba byibonekeza yuko hari ikintu kibi cyateguwe ku bantu cyangwa ku bwoko bw'abantu bamwe kuri sivile icyambere hoho ikintu harabaye ibintu byo guturira amaradiyo harabaye ibintu byo kwirukana cyangwa gutuza amashyirahamwe yigenga yaragejejwe kuvugira hagati y'akazi na muntu yaragejejwe kurwanya hagati y'akazi na muntu hari ukuva muri seteyi kwa leta y'uburundi hari insansuma nyinshi ziriko zirakogwa hirya no hino usanga zifatiye ku bwoba hari urwaruka n'umutakure rwateguwe kuva kera gushika ubu kuyica ukubita mugabo tukaba tutarigera twumva nimba mu gihugu cy'Uburundi ari ubutungane abo bantu bahanye ibyo bintu byose rero bishize hamwe uravuga uti nimba atariho nyabwoko hari ibintu bibi byateguwe kandi bimaze kwibonekeza mu nzego zimwe zimwe aho umuntu ashobora gutanga torero mu nzego z'umutekano aho hari ubwoko bumwe bw'abasirikare usanga babangamiye gusumba abandi hari hagishwe hariho abagiye amazima yongo tutazi iyo bari gushika uyu munsi ugasanga bariko baragira na peredofe mu gisirikare haza bamwe abandi bakabagiriza mu bibuga aho batari ibyakoze twese twaraburi aho rero abantu baba bariko baragaba uhari rewe sindi yo ni ngo hari se ngo ikinyo nyabwoko cyangwa kicu mugabo ni ukuri amaso y'uwanje agera ahubwo ntibyateguze ko no kuba byarabaye kuko hategereza ko hari inzego ziriko zirasigura basi
reka duhe ijambo professeur de Gracias Nyinamiragire icyo avuze ku byimviro mushikirije ibintu muvuga ko byo byerekana ko hashobora kuba ihonye bwoko professeur
yego nge n'ukuri kintu nibaza twarabwiye guharira ko neza nyine bya genocide na ibindi hari byo abantu bavuga kumva neza ko ari ibintu by'amaremendanya kuko bavuga ngo habaye iki mbogo ntavuga icyo ya muntu yashobora kuvuga icyo ari cyo kubwira abantu bapfumagira n'amatoza hanyuma batanga inyishu icyo nagomba kuvuga rero nagomba kuvuga cyane cyane hariho yavuze mu bintu byo guteranya nibisanzwe turabizi neza kuva na kera no kuva ku Baromani guteranya kugira ngo ushobore gutwara abantu bikoroheye ibyo birahari ni system bose bakoresha mu gihe bihari iyo rero turiko turavuga ibyo guteranya nabo nyine bateranya ababishoboye abagize icyo bahera ko mugere atakihari ibyo no kugira cyoco ibyo byavuga by'abasoda mugisoda nta musoda numwe araryanurwara nuwundi mugabo warabigerageje mu buryo bwose hariho nuburare rushika nka 10 abungaye buhari mugabo nta numwe araryanurwara nuwundi erezima dayo imana yaradukingi hanyuma rero guteranya abantu nabo basanzwe bamba bateranije bandiye ariko baravuga ngo ariho ngurwarwa rwateguwe kujya kwica abantu kije ndamenya nubusa prem iyo tumuze ibintu by'imbunzi jewe n'ukuri imbunzi ngira ngo ndazizi zose kuko narahunze bagenda mu Rwanda bagenda muri nduza urundi rwararonse muzurenga ku miliyoni n'inusu abo bose wabwaske baravuga nta muntu n'umwe babicisha mu kanwa mugo harabaye miliyoni n'inusu imbunzi z'abarundi zagiye n'ubundi ziraheza kugaruka bamwe bari iyo muri Amerika abandi bari muri Australia abandi bari muri Tanzania abandi bari bararonse ububira hirya no hino ibyo rero ni ibintu biri noshyira muri kahise ku Burundi ibyo ubu ntibintu bita gishoboka na buhoro buhoro n'ubu twirwa turabwirwa barasemera abategetsi bavuga bati abahunze nibatuke n'ibintu byabo ni ibintu bicunzwe wasize inzu wasize itongo wasize ikintani kintu na kimwe kiri kirabamo ariko byakera urabona abahunze kera ba amatongo bashe barayatwara batwane cyo gituma n'ubu bitahera biri mu ngorane Burundi buvise ubu nubwira ngo basubize amatongo none rero icyo nashaka kuvugana ngo mbakubwe yuko hari ikintu kitoroshye cyane cy'umuntu kumva nukumva yuko abarundi bemeye gushira hamwe n'ubu bamaze iminsi babijyamo ukumviriza abantu b'abanyagihugu ibyo bavuga kuza n'abandi ibyo bavuga hirya no hino abantu bavuga n'ibyo bariho kandi bavuga hero nta muntu n'umwe abuza kuvuga ibyo biriko biravugwa na n'uyu nyambariwe Leonard Nkurunziza byose biravugwa ubwiye mu Kirundo biravuga ubwiyozi biravuga ubwiye Bururi biravuga ubwiye mu Rumunyanda hose biravugwa kandi bariko barabituririnyi ushingira rero vuga byo kwiyandikisha by'abantu bagira bati byo abiyandikishije uko ibiharuro byerekanwa n'ukuri bavuga ngo baranze kujya kwiyandikisha nuko badashobora kuboneka rero kuvuga ngo abatutsi bose nkandi pursa abatutsi bose nkandi pursa sendero marako abatutsi yari benshi usanga ari benshi gusumba abandi ibyo rero kuvuga ngo barabiboye ikose baravyanse nta muntu n'umwe n'ubavuga ngo nase kugenda kuko ndinya ubahagwizinya bwo nta n'umwe ariko bigize abana tubwiye kandi cyero nshaka kubabwira rero nshuti zanje n'ukuri ubu Burundi abantu bahari bose abatwara n'abatwagwa barashaka amahoro kandi ubu bose bariko barajamwe kugira ngo bumvikane n'amahoro ingene inzego zose zirabyerekana haba hejuru haba hasi
professeur gracias muvunagura amajambo n'ivyo duhana ijambo
ndasabye no kuri ibyo bintu mu Burundi ndibaza ko ari ikintu ubu muri iki gihe kidashoboka na buhoro buhoro naye umuntu avuga ngo barishe naka bishe naka na naka ya wundi yavuga ati naka yarapfuye muri
ikihe ndabasabe mumpe amajambo magufi magufi cyane rwose ko muri batatu nibaza ko umwanya ugenda ni ngombwa cyane rwose Richard Kiramunda havuzwe ikibazo gihambaye cyane cyo kuvuga ukuri ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bavugane ukuri nk'uko mwavuze bayage bashira hamwe eka niba hari ibyo bimenyetso babivugane ikintu cyo kuvuga ukuri n'ikintu gihambaye cyane rwose icyo kintu muri bibaza ko kihari muri iki gihe
Oya n'ukuri ikibazo cyo kuvugana ukuri kiragwaye cyane muri iki gihe habe mu banye politike habe no mu bantu batari bake baza baravuga icyo kibazo cy'u Burundi mu mahanga no mu gihugu hagati ingorane nuko abantu barakinisha cyane ijambo genocide kuko abanye politike bamwe bararikoresha kugira batere ubwoba amakungu kugira amakungu ahindukire yumvirize ibyo bariko baravuga mugabo ijambo rya genocide si ryo gukinisha murashobora abantu ntavyo bazi mugabo ibihugu byose ku isi yose hariho ama observatoire ama leta yose arafite ama observatoire yo kwiga ubwicanyi amakrime de genocide amakrime de guerre ibihugu byose byama bigavye yuko ubwo bwicanyi butoba mu gihugu cyabo nkuko byabaye mu Rwanda mu Budagi n'ahandi za Armenia bashinga observatoire kugira barabe ko atabantu atabugwi atabudumbidumbi buhari ushobora kugira icyo caha kuko nti abicanye ntibicaye byamaho rero kuvuga yuko mu Burundi hariko warategurwa ihonyabwoko nibisanzwe kuko bariko barakokeza kugira isi yose ihindukire ibumvirize mugabo nagira ngaruke gato igacoye cyane mu nkundiye kuri icyo kibazo cy'igisoda cya recruitment aho bavuga ibyerekeye abatutsi batabyitaba nashaka kumenyesha bariko baratwumviriza yuko jewe nari Arusha muri komisiyo ya gatatu yiga ikibazo cya security aho twasubiramwo igisoda gishasha turimo ubu nitwe twize ingene igisoda kimeze ubu ndashobora kwamenyesha mu bintu bikomakomeye cyane twiga tuzoshira mu ngiro mu myaka izokurikira ibyo biganiro nuko hatashubira kuba kudeta ikindi nacyo nuko hataba crise y'imigwi y'amakominote y'ubwoko mu gisoda gishasha nicyo gituma mubona yuko nk'uku abantu bariko barasemerera bakoma induru mugabo ku bintu batazi neza ibyo ari byo hita bahamagaje abantu binjira muri iskame igisoda gikeneye abantu ijana hakitaba muri preselection abahutu bashika 1,200 hakaza abatutsi bashika 300 kwiyandikisha mubona yuko hari ingorane hehe nta ngorane nimwe hari kuko badufata 50 na 50 kandi ibintu byo kujya gusaba akazi mu gisoda biri nibihe hari ageze aho abatutsi bari bifuza cyane kujya kuba abasirikare ibyo bihe byaragiye biragabanuka ubu nkumbure abahutu nibo babona yuko hameze neza bagaca bavyita abari benshi mugabo alaf iyo recruitment ni sengane ntibazobura iyo promotion muri iskame izotangura umwaka uza nibareke rero kuza barafata ibintu kubera gusa bifuza kuvuga ngo isi yose ihindukire ibumvirize kandi by'ukuri ingorane itaraho
icyo ni cyane kibazo cyo kuvuga kuri
bakokeza izo nzanko bashira mu bahutu n'abatutsi kuko 90% kwijana y'abarundi babaye mu mahoro abahutu n'abatutsi ngaho kuri iyo mitumba twese turafise imiryango twamadu telefone haruguru kubaza iyo twumvise biriko birashuha tukabaza ruguru iwacu ati mbega bimeze gute mubona bizohafa biba yuko bwicanye uruhare bakatubwira tishwi ibyo biri mu mitwe y'abanyepolitike bashaka gucafuzanya muri bo
tubibutse inshuti mwese ko muri koma babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Patrick muri weneza murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo mu kanya gato
yego mfite ikibazo n'icyumviro
yego
reka nangurire ku kibazo ikibazo nashaka kukibaza mushano ndamubaza ati mbega ko avuga yuko mu Burundi ariko arategurwa ihonyabwoko akashaka kwerekana karorero akoresheje ibintu bigeze kuba mu Rwanda ku bintu ku mpunzi zarizango zarahunze nagire ndamusabe aduhe nk'ubururero bushika kuri butatu cyanke burenga bw'ibihugu impunzi iyo habonetse impunzi ziba ziri hanze y'igihugu haca habihonyabwoko cyanke haca haba ariko barategurwa ihonyabwoko hanyuma bagakorana iryo honyabwoko bakarishyira mu ngiro nacyarongera nkamubaza tuti mbega kwavuga ngo mu Burundi uravye 90% y'abanyagihugu bari mu Burundi twege dusanzwe turi hagati mu gihugu ukaraba yewe ibintu byabaye mu za 72 sindabizi ariko ngerageje kuraba aho turi nkumva n'ibyavuzwe kera biratandukanye cyane nuko uyu munsi twavuga ko hariho nyabwoko twiyobagije ku byabaye mu 72 kuko gushika uyu munsi tubana n'abahutu tubana n'abatutsi tubana n'abatwa banashaka mugabo iyo turi hamwe abanyagihugu batobate kwitana kubwira umugenzi wawe ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi ntikiri ikibazo hagati ya twege abanyagihugu batobato ko ari abantu baciye ubwenge abo bantu bitana n'abanyepolitiki nibabanze batahuwe yuko twege abenegihugu batobato tutakiri inyuma zabo ngo duhembwe n'abo banyepolitiki bitakira bariko bararondera inyungu
zabo Patrick nduva ndumva telefone yawe itameze neza cyane gose ariko icyumviro twagishikirie rikaduhe ijambo umushyanahe mushano agire icavuze kuvyo mushikirije cyane cyane no ku makuru yatangajwe na ekano ku cyumviro cyashikirijwe na Richard avuga ko kenshi na kenshi kubiba izankano mu banyagihugu bigira ingaruka mbi atari ibintu byiza byo bandanya gukorwa muri iki gihe mushyanahe Terence duga ku ijambo mu kanya gato cyane gose munota umwe
murakoze yasabye ko notanga ibi uburorero bw'abantu bahitanywe niho nyabwoko bari mu bindi bihugu abayahudi yo bari hose nazi yarabamaze abanyarwanda naho hafi arabizi ikindi akari ko 72 zirema na karorero kabi mu Burundi ntawo kigana igitigiri cy'abahunga ko baba benshi nuko bari bake mu bisanzwe abarundi bategereza kwisanzura umwe ukwiwe naho bo bari benshi byo bari byiza kandi boba muri ugu bose atawohunga icyo kigiharura igihugu igitigiri ntibikenewe cyane ko abarundi rero boreka kubiba inzangano nico twebwe twipfuza inzangano niziveho haze umwumvikano haze mu gukumirana ngo amateka aterwa kuba meza rero ngo akareho ko bigeze kuntora ahantu nkora nkabuwambere bagaca bagira ngo kubera ntari mu mugambi uri ku butegetsi bakanga bakashyira uwundi wa kabiri ibyo bibaza yuko ibyo ariko barabikorera ko abakagira nk'amategeko make mari akumira wibaza abo bagirira ko bataba bibona cyangwa bari bijuju ibyo sinaterwa no kwitanga ko akareho mugabo ugenda arinze ko bibaho gukumirana kandi gukumirana amasezerano y'Arusha bishari yabivuze amasezerano y'Arusha arabivuze ngabo bakabirengako icyiza ni wubahiriza amasezerano y'Arusha ni wubahiriza amasezerano mpuza makungu mu kurwanya ihonyabwoko no muri ONU hariho igisata cya prevention de genocide gitwabona uwitwa Adama Dieng no harero yo amashyirahamwe yagataye akazi na muntu ari kavuga ati muragabe muragabe umuntu natiye igisata ati nico bagikuriyemo nico na makenga ubu rero ayo makenga bitabaye byoba byiza mugabo nta hoterera gati mu ginyo
ego mi professeur de gracias nkinamira kugira ngo nkizo raporo zitangazwa muri iki gihe ntizitume haba inzankano hagati y'abarundi twumva barenga 90% babanye neza hokorwa iki kugira ngo nk'ayo maraporo abariyo atabayo kugira ngo ntagire ingaruka mbi kukuntu ku mibano y'abanyagihugu huko gutya
yewe n'ukuri turakoze cyane kumbaza icyo kibazo ni ikibazo gitomoye kandi cyumvikana ariko nagira ndambwire kuvugira kuri iyi nyeraporo ya FDH jese nigeze ndayivuga ko ndagoma ndababwire yuko irimwo ibintu byinshi by'ibyiyumviro byabo byabaremye bitari ibintu bihari la realité est tout autre donc naho bihuriye namba bwe bariko baravuga amaradiyo bariko baravuga ibintu bya kudeta cyangwa ibindi ntaho bihuriye mugabo nkavuga ko ndabumva kuko ndumviriza na RFI ndumviriza na Voix d'Amérique ndumviriza na abarya babikora n'abakozi bakora ibyo babatumye bagize gukoresha intumbero ibyo babwiye abuza gukora donc urumva ikibabaje nuko atakuri kurimo atumbwiye atakuri kurimo rero ntakamara kuko umuntu yicara ngo ariko arategura kuvugana cyangwa kumvikana cyangwa gukoresha ibintu bicyanze aje kuvuga Adama Dieng twaribonaniye je bonye naho yazangahe Bujumbura Adama Dieng namuyuka neza cyane urumva n'abantu baza bafise undumbero bateguye naho umubwira ukamubwira ikintu cyumvikana ugasanga yica amatwi ntiyumva namba kwera iki kwera bafise intumbero bateguye kugenda bashirako mbe wumbwira gute ko muri Afrika muri New Africaine ari bavuze batangiye kuvuga ngo barungike ama inteko 5000 mu Burundi b'abanyafrika kandi abashefu babo bahari baje bakavuga le contraire se mubere ngene ibintu biza bikagora kuko umuntu umukoze yari umukozi arakora ikintu bamutumye none ndagira ndaguhereze inshuti yanje ikintu n'ukuri nibaza dukwiye kumenya twese menye yuko ikintu cyo gukokeza kuremendanya kuza kutegura babisindu bagambije nakugende iyo genocide bayivuga ni bari kugitegura basigaye gusa ko umuntu bayegeza ko niko je mbana nyambuga ikintu no vuga rero ikomeye botwe ubuye ngongureba no kugerageza abantu bose bahari bitwa kubaza kuvuga ivyu Burundi ndeni kuki batavuga bati dushiremo abanyafrika haza abantu bava mu bindi bihugu bahe bakaza bavuga ibindi bindi cyangwa se barundi mu Rwanda gasinya ati iki kintu narakibonye ishingi ndaye ndoza abanyamahanga baba nyine bacangero bakaza bakandika ibintu basanzwe bagira ibyo rero
ndumva
ko bikwiye kuva mu bintu by'ibi izi mibona nyine mboza makungu bagaza
Mu cyane he Deogracias nkinamira murashikirije ikibazo gihambaye kivuga ko mashirahamwe gikora amatohoza afite nk'intumbero yayo ico kibazo ndakibaza mukanya mu cyane he kiramunda ariko nagomba tubanze duhijambo defense muri neza uvuge cyane gose mushikirize icyumviro cyane ikibazo muvuge cyane
yirebye ni icyumviro ni igitekerezo
yego
icyo gishye kumva imiryango mpuzamahanga ngo yasohoye icyegeranyo ku Burundi ntabwo ari Burundi gusa ni kimwe no mu bindi bihugu ariko se mu by'ukuri menya ko jenoside iri gutegurwa mu Burundi kuruta Abarundi bene gihugu ikindi nibaza ko nzi ko Burundi butagira uruganda rw'intwaro ko iyo jenoside itazakorwa ikoreshejwe intoki cyangwa imiheto n'imyambi niba bazi ko iri gutegurwa kandi intwaro nyinshi zitangwa n'ayo mahanga bareke kuziba ubwo Burundi nabo bayitegura bareke kuziba nzi nibaza niba Ababiligi ariyo bantu ba mbere babonye bavugizi b'akarere kurusha andi mahanga yose nkeka ko hari batari bamenya ko abanyafurika dukwiye kwigenga gira nacyo mvuga nti abanyafurika dukwiye guhaguruka yego nta washyigikira ikibi ariko ubona haguruke natwe duhagurukire rimwe hashya abazungu bagomba kumva ko bazajya bafatira ibyemezo abanyafurika ese nk'ubwo barifashe ngo bateranye inama y'abaminisitiri n'abadepite bateranye ngo bari kwiga ku Burundi wenda nk'abayobozi b'Abarundi banahamagaye ngo bababaze gusa ngo mu kubaza abarwanya be niyo ubundi bavuga iki kindi mbona dukwiye kugira intambwe turenga abanyafurika ntitumve ko amahanga ariyo yonyine akwiye kujya dufatira ibyemezo jenoside zemezwa mu bihugu runaka kubera inyungu bafite n'ahandi habaye jenoside ntizemezwe kubera inyungu bafite gusa twe twishyire hamwe dushyireho umuco wo kudahana ahabaye amakosa ahanwa ariko nanone sinumva ko abazungu ari bo bakwiye kujya dufatira ibyemezo nk'abo turi amarobo nta ubwenge
urakoze defense urakoze kucimvira mushikirije reka duhe ijambo umushenahe kiramunda nawe nyine agira icyo avuze ku byo mushikirije hanyuma agira n'icyo avuze ku byashikirijwe na Deogracias Kinamira avuga ko kenshi na kenshi ayo mashyirahamwe aba yifitiye intumbero naho baronka amakuru kenshi na kenshi bafise ikintu bashaka gushika ko inyungu zo bari zihe mu gihe ivyo byo bari byo umushenahe kiramunda
ego icyo umuntu abwirizwa kuvuga kuvyerekeye izo ivyo bintu bivugwa kuri genocide iri kwirategurwa mu Burundi jewe nkunda gufata akarorero ku muhisi Colonel Jean Baptiste Bagaza aho kenshi yavuga ati abarundi le Burundi une mémoire courte abarundi bibagira ningoga icyo nashatse kuvuga nuko uno munsi iyo uri kuraraba abantu bariko barakokeza ivyo bintu byo kuvuga yuko hari ho nyabwoko mu Burundi usanga arakagwi kabantu ba ufashe nka 70 na 5 kwijana bari muri ako kagwi nabantu bagirizwa kubona baragize ihonyabwoko barateguye ihonyabwoko muri 1993 igihumbi kimwe na 1993 mu Burundi ariho aho bagiriza umugambwe Frodebu mu maraporo ya Nations Unies yabaye yuko bagize ihonyabwoko ryo hafi abatutsi ibihumbi 300 bishwe abo nyine rero ukacubona igitwengeje nuko nk'iyo bagiye kugira imyerekano imbere ya CPI usanga ari nk'umuntu nka Jean Minani yahamagaje ku radio y'u Rwanda abahutu ngo nibatema abatutsi niwe ahagaze ariko aravuga ngo ariko abatutsi icyo nshatse kuvuga muri ibyo nuko biboneka nuko ababivuga batavyemera babikorera gusa ku nyungu za politiki none nico gituma navuze no mu ntango iyo konye bwoko nimba ari ukorera tegugo nibareke abatutsi aba abegwa n'ico kibazo abumva ko batari mu mutekano babona yuko bazohaba bagigwa iyo genocide babareke bavuge aribo babaje imbere basigurire amakungu yuko ariko arategurwa ihonyabwoko ikindi nacho nama ndiko ndavuga kandi ndagisubiramo nimba byukuri ariko arategurwa ihonyabwoko abo batutsi bariko barasemerera hanze mu maradiyo mu mashirahamwe mu biki bariko bakora iki niba nimba ari byo byukuri ariko arategurwa ihonyabwoko nibafata indege bamanuke bafata ibigwanisho baproteje community yabo baproteje ubwoko bwabo bareke guhagarara hanze gusa bavuga ngo bari ko arategurwa ihonyabwoko ibyo rero byose byo kubona bicara mu masaro yabo i Buruseli Canada Afrika y'Epfo hehe mu Rwanda i Kampala bicara bavuga ngo bari ko arategurwa ihonyabwoko bicariye ku matelefone n'ama WhatsApp n'ama Facebook nico cerekana yuko nabo nyene batavyemera kuko yabo bavyemera bari kuba baramaze gutangura kwiyungunganya bitegura kugira bazoproteje
Richard mu gihe bo batavyemera umugambi nyamukuru waruyuwe mukanye gato cyane gose
umugambi nyamukuru nuwo guteranya barundi kuko babona yuko ikintu cyonyene gihari cyashobora gutembagaza ubutegetsi mu Burundi ari gukoresha ikintu cy'ubwoko ari gukoresha icyo kintu cya genocide cyane cyane bagakorera mu nzego z'igisirikare ndasubiyemo mu nzego z'igisirikare uno munsi hariho ikibazo gihambaye cyane gose tutavugira hejuru mu gisoda cy'iwacu dufise 50% muri komandema y'igisoda 50% turi hafi dufite abasoda barenga 40,000 abo 40,000 50% n'abahutu 50% n'abatutsi we mwibaza yuko iyo genocide ishobora kugigwa igice cyose cy'inzego z'umutekano ari cy'ubwoko bumwe n'ubundi ikindi abahutu abandi bakaba batutsi kandi n'ikindi nacu iyo turiko turavugana ka umenyesha makuru n'abasirikare batwara muri eta majoro n'ahandi hose jewe muhora ndababaza neza kuko benshi turazinanye twarakoranye twarakuranye tubabagenzi nk'abaza ati mbega icyo kibazo cy'ihonyabwoko by'ukuri kiriho mbega murabona yuko abatutsi mu gisoda bamerewe nabi bose barandahiye ati ishwi ahubwo muri twebwe nyene hariho bahendwa hariho babwigwa bitari byo kugira bashobore kuhindura ubutegetsi ku nguvu bakoreshejwe n'abanyepolitike bari hanze icyo rero niyo ntumbero y'ibyo bintu byose nibareke abarundi mu mahoro birimire bimbure babeho hama abanyepolitike nabo bareke gukokeza amajambo atari bateranya barindira amatora bitoze usumba abandi amajwi atwara igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuel muri neza
yego
murafite ikibazo
murafite
muri neza ikibazo cy'imvuro mukanye gatoye cyane gusa
yego nagomba mundamukirize umutumire kandi mumumbarize nakazi nazina mwumvise neza
muri hehe ga Emmanuel ubwa mbere na mbere mutubwiye muri he
ndi mukanyosha
abatumire ni Richard Kiramunda hakaba hariho na Deogracias Nkinamina professeur hakaba kandi na numusi yanahe Terence Mushano duga kwijambo
jeje nipfuza yuko abonye politike batoguma baduhenda bahenda twebwe abanyaga yuko bato bato nuko nipfuza nkuko ndagahera yazanye demokarasi ahubwo mbona yuko bofata bakumvikana hamba bagatwarira bose atakuvangura navyo kuvuga ngo ngwihonyabwoko ngwibiki ihonyabwoko rirashobora kuba canke ntiribe mbega ihonyabwoko bavuga niri ihonyabwoko ni ukuvuga ni ukwica umuntu uwo ari we wese mudasangiye iciyumviro canke umugambwe nibwo bwoko ahubumuhoneje ubu si ukuvuga ngo uhoneje umutuzi canke ngo uhoneje umuhutu nyabuna guhonya mu bwoko no guhonya umuntu mudasangiye iciyumviro hama ico mana ico cavuze c'abasirikare ngo barabahenda je nibaza yuko ubwo ibintu mbere byo mu gisirikare ubwo mbona bigoye kuko uraza wumva ngo naka bamufashe ntaco bamufatanye ugaca wumva ngo bamwishe bamugandaguye ntumeya ngo yagandaguwe naba agafatwa bitajanye n'amategeko nkakujya ndadaye nyine yari yabivuze ubwo bamuhagarika bakamu umutahe hama bakamwereka ubutungane hamutungane bugakora. Murakoze.
Murakoze Emmanuel Professeur de Gracias Ntihamira ikintu mushikiriza ari impanuro muha nk'aba ararundi kugira ngo amaraporo aguma atangazwa ntabatumye bacanamo n'ikihe mu dwe kwijambo
ego nikindo novuga n'ukuri impanuro n'abarundi nuko bushira umutima hamwe nuko guma hamwe bagaheza rero ivyo ibivugwa byo ntawurika kuvyumvirize kuko amatwi yoyo ndeze amatwi yugare nuko bareka bakumviriza ivyo bintu byo ziko bivugwa mugaho kuguma umutima hamwe bagira n'umutima w'ugutahura kugira umuntu amenye intumbero umuntu wese ariko aravuga abone icyo ashaka icyagamije n'ukuri abarundi yabivuze risharati 90% jewe novuga ko binarenga kuko nta hantu ntagendera muri iki gihugu abararenga gose amahoro aruzuye ngahe Burundi aruzuye cyane ibyo kuvuga ngo ari umuntu afatwa hirya no hino ndabyo nomenya kuko serivisi z'abapolisi nje ntazonzi mugahije ibyo byose abantu bose urabona kandi bafashe n'umuntu ndaravuga akidoga hariho uburyo bw'ugushora kubivuga nsaba rero ko abarundi bose uko bangana boreka kutwarira hejuru mu gihe bumvise igihuha hirya no hino gaca nsaba yuko botahura bose bakamenya ko abantu bavuga ibi bintu basi izindi ntumbero cyane cyane yuko ari abakozi n'abakozi baba batumwe n'abashebuja bo bafite numero bavuga kuko nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ikintu kiriho nyabwoko mu Burundi muri igihe jewe ndabishinga ndahandi bishoboka ndabihari ego
turafise umunywanyi radio hijwi ya America Firmin muri neza
muri
he Firmin
ntaragitega
murafite ikibazo icyumvira mu kanya gatoye cyane gose umuntu umwe
cyumvira je no bona je ndo mbona bavuga mengo iyo nyabwoko icyo nobona kizo hava cyoba hava kiba ubwikanyi ibakinyo ku muntu ushobora kuba bugambiriye nk'abantu batavuga mu butegetsi mugaje simbona yuko byo bari nyabwoko ahubwo ibyo iyo umuntu yo vuga nuko makungu yo giringo kumvikanisha abarundi kuko ibintu mengo hari abantu bo barishije ko inyungu inyuma cyo mbyo cyanje nicyo
murakoze Firmin mushi yana he Terence Bonchano reka tubaje bonamwe mu gira ico muvuze cyane cyane nk'impanuro muha abarundi ka cyane cyane n'abantu bose bakora amaraporo y'u Burundi ikamwiheje ingaruka twavuze ko zishobora kuba mu gihe nk'ivyo nk'ayo maraporo yo batariyo nk'uko babivuze abarundi barazi cyane gose biriko rero bakurusha abandi bantu duga kwijambo
sewe impanuro notanga ya mbere no iha leta leta yogira imigenderanire myiza n'ayo makungu kuko nyamuremere nibamuhenze ukajya kuguma wigunze wenyine ntibyokunda ari ubuntu ubutungane budakurikijwe ari agateka kazi na muntu gahonyanzwe leta ikabigira atayihengamiye icyo ikindi leta ikwiye kumva ko bikwiye bavugana n'abo bantu bose abo nyine bariko baravuga bati nta n'ububurana n'umuntu ara yitaba uwo gwatavuga rumwe mugiye kuraba uwo muvuga rumwe gusa hano rubanza ruba ruriho aho rero abarundi batari muri politiki botekana kuko abanyayi politiki baba bariko bahiganwa mu nzira irashe mu nzira y'imigambi myiza y'ukubaka no guteza imbere abanyagihugu mugabo mu gihe bahiganwa babitwaza ubwoko abanyagihugu ntibashobora kurema ikindi cya kabiri abanyagihugu nibareke guhendwa koko mugabo itaragira nkebure ntoze dishare abantu ikandi cyo namere ko ari cyo frode buyarisha abantu leta iriho n'idukuranikiranire iyo frode
igome ubwo rubanza ikindi ndabona kanya katujanye mushya nkahe mushano
bivuga ko ari abatutsi nabyo ni ibiriza
yego mi reka duhe ijambo rya nyuma umushyira nta ibishare kiramunda nawe nyine agire ikintu atanze kimeze nk'impanuro haba ku Barundi haba ku banyapolitiki eka no ku mashyirahamwe nyine ategura ayo maraporo duga ku ijambo rya
yego abanyagihugu bishakira amahoro impanuro umuntu yotanga yoyiha abanyepolitiki icyo nashaka kubanza kuvuga imbere yo gusozera no guhanura nuko hariho abantu bahamagaye abantu ngo jya mu mabarabara mugwanye ubutegetsi biranka barategura kudeta biranka ubu bageze mu gukokeza ivya genocide navyo nyene amaswa dusumira bizokwanka rero ico nubwira abo banyepolitike nuko bomenya yuko iyo mwayobewe iyo byabananiye muratanga imihoho mukarekira abandi abo bananiwe gatatu bazonanirwa kane gatanu mugabo bazukwama bariko baragerageza guteranya abantu
ndagushimiye Richard Kiramunda ndagushimiye cyane gose kukanya watoye kugira ngo tuganire tugushimiye nawe mushya ntahe Terence Mushano kukanya watoye kugira ngo tuganire Professeur de Gracias Inahamira nawe turagushimiye cyane gose turashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose ikaba duteye akamo bagashikiriza ibyimubiro n'ibibazo turashimiye engineer yadufashe mu ngabo y'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Fatou Karara yegeranije ikiganiro mu ngira mahoro n'umugoroba mwiza mwese.